Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki muri iki gitondo turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B tukaba twashaka tuganire ku byerekeye umwuga wiwe wo kuririmba imbere ko tuvuga iby'umwuga ibyerekeye kuririmba byakujemo gute byakujemo ryari
kuririmba nuvuga yuko nakuze numva abantu baririmba mura numva radio igenino byanjemo birashika gushikaho ntangura kuvuga ni kuki nanje nubikora rero umwaka w'2001 niho nanje niyumvira kwandika indirimbo yanjye ya mbere ndayandika mu 2002 mu 2003 ndayisohora muri studio ya kera yitwaga NRM studio yakoreragamo Romeo Production nuko nguko aho niyo nahereye urugendo
iyo ndirimbo ya mbere yitwa ngo iki
yitwaga nawakilisha
kubatuma igiswahili mu kirundi wabisigura gute
kuvuga ndahageze
ukuririmba kubigira umwuga byakujemo muri uyu mwaka canke imbere yaho imbere kusohora iyo ndirimbo ya
2003 niyo nagiye muri studio ariko kuriyumvira ninje nangure kwandika ni gute bikorwa ari mu 2001
hanyuma uwo muziki wawe uvuza ufite muziki wisangije ibyo no kwita nka style yawe canke hari abandi baririmbyi woba ugerageza gukura ko uburyo uririmba
style ndirimba ni style moderne izi zisanzwe abantu basanzwe baririmba ni kuvuga style ziri ku mwanya zigezweho ndetse ko rimwe na rimwe ndacisha na culture yacu bivanye na nukuntu ushaka kubikora
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho uno munsi turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B turiko turavuga ku byerekeye umwuga wiwe wo kuririmba imbere ko tubandanye iki kiganiro reka tubacishirize ko imwe mu ndirimbo ziwe yitwa Nyampinga
sina kubona uri hefi dore warananutse n'ugishyira uturaso ku mubiri ndagira ngo mbwire story yawe wenda buraricyo nagufasha umuntu wawe nkahora ngurarishwa mbwira
ntukibitse gatatu Petero yihakanye Yesu nivyo yangiriye wa mwana ibi nibiki koko ko vyanse kono nibagira nindiyo munyibangisa odna Check up, you're eating zimirwa zikimezwa
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanya kuvugana n'umuririmbyi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B w'Umurundi. Amakuru adushikira aratubwira ko babashize mu bantu bazoja guhiganwa kuronka agashimwe ka Kora Awards ibirori bizobera i Windhoek mu gihugu cha Namibia mu kwezi kuza ntihenzengira ni tariki 20 nivyo zo kwa gatatu.
Ego me.
Ku tariki 20 zo kwezi kwa gatatu i Windhoek ku mugwa mukuru w'igihugu cha Namibia. Ayo makuru mwayaronse iyo nkuru nziza mwayaronse ryari mwavyakiye gute?
Inkuru nziza twayaronse mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2016 uretse ko twari twamaze kuvuga kudushikana ibikorwa byacu hariya muri Kora Awards kugira ngo bitorwe twabinyeho mu mwaka wa 2015. Inkuru yaje kudushikira mu kwezi kwa mbere 2016 yuko twahiswemo ngo tugende guhiganwa n'abandi guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahiganwa ya Kora Awards muri Best Male East African, kuvuga umuririmbyi w'umugabo yakoze neza cyane muri East African. Aho tukaba duhanganye na Diamond na Eddy Kenzo cyo kimwe n'abandi bo muri Eritrea, Uganda n'ahandi.
Mwabyakiriye gute?
Twabyakiriye neza, byari ibyishimo kubona twahiswemo ngo duserukire igihugu mu gutangura kuririmba. Nimba nibuka neza nicyo cyari kivugo yuko umunsi umwe zoserukira igihugu cyanjye mu mahiganwa mpuzamakungu. Sinzi ko ushaka kumvira indirimbo yitwa Bujumbura So na yisohoye mu 2010 nako nabivugaga nti umunsi umwe nzoserukira igihugu cyanjye. Ndacyerekana yuko atari igihugu kibi, nerekana yuko atari igihugu cy'amasasu gusa n'ibindi, ariko ari n'igihugu cy'umuziki. Umuziki uravuga, inanda zikavuga na cyane cyane.
Imbere ko tubandanya, reka tugushyire ku iyo ndirimbo uvuze Bujumbura So yacuraranzwe n'umuririmbyi Sat B.
Are you ready? Warren Vest Kick Coast. What's up, my bro? Imani kuri vyayo. Henrik Pro. Kim Franz Rico, yeah. Don't worry.
Yo, Sat B.
Yes, baby.
Kumbo nubabaye. Inde ya gushabuje.
Nabis.
Ubabaje ni iki.
Oh, 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 oh. Facing don't. Hey, Uburundi nitadawe Bujumbura mama Dakole bikorinka Hirya nino bigashimwa Aba Babiloni bo hirya mabo bagaponda Bajya kwitandora nitwa Sarabi Beshi muri mwe bavuga ngo satelite Kandi kugira mumenye nuko mwamaje kumva ijwi ryanjye ndikonda ririma Iki ntangaza nuko hari bamwe bashaka kwigira ko bazi kurushuka mama wanje yabyayanzi iye baba mama we bakibagira yuko ari impano yonyine itanga ubuzima ishyira umuntu hejuru cyangwa ntacu nayihaye ko kumwana w'umusenzi nazo kwigira b'umushenzi kuri isi navyo kwirata kuko turi munsi munsi izuba hako kwishyira hejuru uhashirwa n'abantu n'umujambo ry'imana birandizwe mana fashume ubwitonzi n'ubukerebutsi unkure muri imondi Kenzi nari mfise benshi baranchitse zo guteza imbere naho bose bonye nka
Yuri mu rugendo nkurwo ndimwo uhura na byinshi
Radio Ijwi ry'America i Washington DC tubandanya ikiganiro n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Satbi kubyerekeye umwuga wiwe kuririmba nuko yahiswemo kuja guserukira Uburundi mu ihiganwa ryo kuronka ubushimwe ku bacuraranzi b'umuziki kakora awards ibirori bizobera mu gisagara cha Windhoek mu gihugu cha Namibia ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu hanyuma umuziki wawe ubona ufise abafana benshi bagukurikira nimba ufise benshi nikiye cyo akagutandukanya n'abandi baririmbyi kuvyerekeye ukuririmba
nkora umuziki wa new generation nkora umuziki urunganwe rusha kuba nkora uwo muziki ni kuvuga yuko nkurikiranwa cyane n'urunganwe ni kuvuga imyaka 20 kuduga cyangwa kumanuka ku bwanje abafana barahari ya mu bihugu byombi ndasaba abafana mu Rwanda ndasaba abafana iwacu mu Burundi ndasaba abafana muri Tanzania n'ahandi muri diaspora kijya nina Burundi baba iburaya n'ahandi nuko
muri iki gihe uri i Kigali mu Rwanda makuru adushikira niki cyo bacatumye muva mu gihugu
icyo bacatumye Jesu bivimva mu gihugu ndagisubiremo nta muntu yankurikirana ntaki ntana kimwe ariko nuko harageze gihe taroka concert nine harageze gihe company zitwugarira harageze gihe duta ma contrat yacu twari dufise nka for example contrat ya Iko Iko Chizaron contrat ya Hagaze kubera ibintu bizyabaye gato mu gihugu twaciye duhitamwo kuja kurondera handi turabe ko tutotumwanya nuko twohahira abana twosumira abana bacu kwabagaburira kwa sisi bushombo
Radio Ijwi ry'America i Washington DC mbere ko tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi Satbi reka tushire ko akandi kamwe mu ndirimbo yacuraranze kitwa Generation Moto Moto
Generation moto 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 Elle moto moto generation moto moto Give me titi no bate Give me titi Give me titi no bate Give me titi Elle moto moto generation moto moto Elle moto moto generation moto moto Give me titi no bate Give me titi Give me titi no bate Give me titi Mwangie yuko soa wakazi chane Minazi wanyu suki ninkurane Mbega nivyo mumuliza baby Murugo wanyungu harimkazi kaze Hariko nugirichi wazu jewe nitwa satura Satura mabafle Wanawe kigali mbotu vjina nina we baby Hai Sivishimo gura na wili joroni risazwe Nyigira nyigira, nyigira nyiga nyiga baby Ini moto moto generation moto moto Ini moto moto generation moto moto Give me titi kuno bate, give me titi yote Give me titi kuno bate, give me titi yote Ini moto moto generation moto moto Ini moto moto generation moto moto Give me titi, give me titi, give me titi, give me titi, give me titi,
I go give him my money too. Give him it to you. I'm in love with you. Baby, I turn on now.
Wale, wale,
never say the hour. Now he want you because we not to join you. Tell my name, baby. Oh, 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 oh. Takoni Atali. Na mina kubali. Oh, takoni Atali. Ataka bosa me kubali.
Atasa tibi ame kubali. Ame kubali, sana ame kubali. Yeah.
Generation motto motto
Emi
motto motto generation motto
motto
Give me chichi
nakulobate
Give me chichi nakulobate
Give me
chichi nakulobate
Give me chichi
Emi motto motto generation motto motto Emi motto motto generation motto
motto
Give me chichi
nakulobate
Give me chichi
nakulobate
Give me chichi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tubandanye ikiganiro n'umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B. Umwanya dufise si munini cyane, yaratufise umwanya munini cyane twari kubandanya tuvuga byinshi, ariko nashaka ndababaze kubu n'ubuhe butumwa muha nk'ababumviriza n'abakunda umuziki.
Abumviriza bose Sat B muno mwanya nababwira baduteri nege muri iryo higanwa na cyane cyane kuko amatora arabandanya. Rero bagerageze baduteri nege tubabwire uko batora. Mu gutora Volleyball Awards urinjira muri message isanzwe kuri Buraya cyangwa hose Chris, ukinjira muri message isanzwe ukandika kora 13 ugashyirunyika kuri plus 4 3 98 2004. Ni ukuvuga winjira muri SMS isanzwe ukandika kora 13 ukarungika kuri plus 2023 98 2004. Nuko kugira ngo dutore abarundi n'abatari abarundi, abantu bose bakunda East Africa, abantu bose bakunda music ya Africa, bagerageze baduteri intege baduhe courage, turabe ko twopresenta igihugu cyacu Burundi neza. Nikiba igihugu gusa kivugwa nabi, ariko bamenye yuko ni igihugu cy'u Burundi gifise abana bafite impano, abana bogerageza gusurukira igihugu cyabo, yaba mu mupira, yaba muri basketball, yaba muri music. Ko tubikora gerageze duhe isura nziza igihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cyatwibarutse, igihugu twasanzeho, igihugu tuzasigaho.
Mu gusezerana akabazo nibagiye no babaza, nihe migambi mufise mu bihe biri imbere ku byerekeye gutera muje imbere no kuronka abafana kurushiriza no gukomeza umuziki wanyu?
Umuziki wanje mu minsi iza cyane n'ubu ndawuharira mu rwego rwa Afrika. Nimba koko Jesus B uno munsi ishobora kujya muri Kora Hour ahiganwa n'abandi baririmbyi bo muri Afrika, ni ukuvuga yuko umuziki wanjye ku rwego rwa Afurika, ni ukuvuga ko nshaka neza cyane ko abandi baririmbyi nabacira inzira. Proje mfise no gucira inzira abaririmbyi no gucira inzira abandi batoya abandi, kugira ngo tujyane muri urwo rwego rwo guserukira igihugu cyacu mu rwego mpuzamakungu. Ikindi ndagerageza aho ndi n'aho ko ndajya ngo mu Rwanda gusa ndagenda n'ahandi, ndagerageza kuraba no kwiba ubumenyi abandi, maze ubwo bumenyi ninabumenya bwo bushikirize abantu b'iwacu nabo bashi gutera imbere. Ikindi navuga ni uko ngiye kubasorera indirimbo zitandukanye. Iyi nitwa African Girl n'umukobwa wa Afrika, umukobwa w'imico vuba cyane, ibintu bizosohoka. Murakoze kudushyigikira fans at beat hose Australia handi hose, murakoze cyane, respect.
Murakoze. Yari umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Sat B twariko turaganira mu kiganiro cerekeye umuziki cyo uno munsi. Turagushimiye kuri iki kiganiro.
Turabashimiye namwe ku mwanya mwaduhaye wo gushikiriza ibyiyumviro n'ibyifuzo byacu nk'abana b'u Burundi bafise vision y'u Burundi bw'ejo hazoza. Murakoze cyane.
Reka dusezeranire ku ndirimbo yiwe, indirimbo yitwa Nyandika, mu kiganiro twari dufise cy'umuziki uno munsi. Dusubire twibutse ko twako tuvugana n'umuririmbyi Bizimana Abubaka azwi ku izina rya Satbi, umuririmbyi w'Umurundi.
Murakoze.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, naje ndakwemereye sinzo siba narimwe. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, naje ndakwemereye sinzo siba narimwe. Ubihe bigoye mubihe byiza, mubihe byiza zokomandi nyuma yawe kuzigurira yuko hari abahungu benshi baje bakuririra gusaba urukundo, kumbe bari bafise icyo bashakaga, bari bafise ikibagenza, baronse icyo bashakaga, ntibabaye bakikwerekwa bangutaye nakanuka, nicyo gituma mbona wama wifumbereje. Abahungu twama dukora bibi kuko ingeso zo kuhemuka, uhemuka iyo uno munsi uja kabiri nawe bakabigusubiza.
Mama, sweet, tu bada tana munda gano viva kie Tuko tuiwa tatu bada tana munda gano Ubayeho kuberandiho nanjendiho kuberuriho Chumu yiki kumbutu muteka no muanje no muvyanje Masogo kuru wara ya mazi ineza hitu guindi Aho harikera Ivyombo nubu ineza hitu guinari Kandi niko bimeze Yesu ishwe kugiri chumuro Yabana babanu Uo murimiwe Yo waziriki Gira man Man Igihe zo kubona Zo kubaza Ichawarundi wazira Barari zara Bakairigwa Kanda tangia zivuze Vanu nye ni mumere nga yuda Ni mumere nga yuda ya kusumani Subira wire kane yo ne muro ya nemiti maya barundi abarundi bafisivyo apa arabiba kie ko turi watatu badatana mundagano biba kie ko turi watatu badatana Kandi bishira umwanya Icyo dufa na gisumi Icyo dufa Abuziki ngo dusenyere kumugozi umwe Urya twese twari bamye Mana garukira bawe Ubereke icyatsi n'ururo Ubereke icyatsi n'ikibi Kera umwami yarubaha Abagabo Ariko no munsi Karuta kandi karakamira yo
Abarundi tufiki tushaka ubumwe n'amahoro
Abarundi baridoka bifanye n'ivyo mbona Ahengwe kisaimye kangana n'iminsi mirongo ine Ikare mama nasubira wirekane Ukutangine muro yawe Tatu, badatana mundagano, bibakie. Tuko tuiwa tatu, badatana mundagano.